Murachumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye Imana ikingura. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya America ni kuri internet radio yacu voa.com. Kuma radio yanyu muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Ubwa mbere ho hari ubukene buza ku mwanya wa mbere hafi bice birenga 68% by'abana bahevye, biboneka yuko bahevye kubera ubukene umuntu aravye amaraporo atangwa n'abajejwe indero mu ntara.
Uyu ni Jacques Nshimirimana, umukuru w'ishyirahamwe riharanira ineza y'abana FENADEB mu Burundi ku kibazo cy'abana batishuri. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari, arimo kandi n'urubanza rw'abayoboke ba FDU inkingi i Kigali n'ikibazo cy'udukengerizo mu rubyiruko rwo mu cyaro mu Rwanda. Ariko rero nk'uko mubizi, inkuru ikomeye muri iki gihe ni Zimbabwe. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Huko kandi mubimenyereye, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Turahera muri Zimbabwe. Nk'uko bivuze, Perezida Robert Mugabe w'ico gihugu aza yatanguye kuvugana n'icegera ciwe aheruka gukura mabanga ariwe Emmerson Mnangagwa, asanzwe ariko yitegura gutahuka mu gihugu. Ibyo byashikirijwe ku mugoroba wo kuri wa mbere n'umukuru w'ibiro bya gisirikare. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, General Constantino Chiwenga yatangaje ko anejerejwe n'uko ibintu biriko bitumbera mu nzira nziza kuva abasirikare bafashe mu minywe igihugu. Umukuru w'ibiro bya gisirikare yasabye kandi abanyagihugu bagiye mu mabarabara ku munsi wa gatandatu basaba ko Robert Mugabe yutanga imihoho kuguma batekanye no kwihangana. Mnangagwa w'imyaka 75 y'amavuko yakuwe muri leta ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 11 aca arahungira hanze y'igihugu. Perezida w'igihugu cya Niger Muhammadu Isufu yasabye kuri wa mbere sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ko yutanguza amatohoza kuri dosiye y'urudandazwa rw'abimukira b'abanyafurika bafatwa nk'abaja ruvugwa mu gihugu cya Libya. Isufu avuga ko gushyira abantu mu bujari icyaha gihotera kiremwa muntu. Ati nico gituma mboneye ihaka ryo gusaba CPI gufata mu minwe icyo kibazo. Ibyo yabitangarije kuri radio y'igihugu avuye mu rugendo yarimwo i Bonn mu gihugu cy'Ubudage. Isufu yongeye kandi kunegura ivyo bikorwa bigayitse, yemera ko igihugu ciwe kigiye gufata ingingo zo kubihagarika burundu. Muhammadu Isufu yasabye kandi kwico kibazo coba mu bizokwigwa mu nama izohuza umuryango umwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya itekanijwe ku makenekerezi ya 2030 z'ukwezi kwa 11 turimwo i Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Tukivuga kuri CPI kandi, umukuru w'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuri uyu wa mbere yasabye abacamanza kumwemerera gutanguza amatohoza muri Afghanistan ku byaha byo gufata abagore ku nguvu, kuboreza igufa abantu byaba byarakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika hamwe n'ikigo CIA cya Amerika nyine kijejwe iperereza hanze y'igihugu. CPI yifuza kandi gutohoza ku batalibani yagiriza kuba barakoze ibyaha bibangamira agateka ka muntu hamwe no ku basirikare ba Afghanistan yagiriza ibyaha byo mu ntambara. Bubaye bwa mbere Fatou Bensouda arongoye CPI afata ingingo yo gutohoza ku byaha byo mu ntambara byaba byarakozwe na Banyamerika no gutangura guhangana na leta y'i Washington. Leta Zunze za Amerika ntiri muri CPI, ariko abanyagihugu bayo bashobora gukurikiranwa n'ibyaha bakorera mu bihugu byashize umukono ku masezerano yashizeho iyo sentare. Perezida Bill Clinton yahoze atwara Amerika niwe yasinye ku masezerano y'i Roma yashinze CPI, ariko Perezida George Walter Bush mu nyuma yaciye avavanura nayo. Icyo gihe yavuga ko afise ubwoba bw'uko Abanyamerika bashobora kuzorenganywa hisunzwe imvo za politike. Nta gihe cyashinzwe ngo abacamanza ba CPI batangure ibyasabwe na Bensouda, ariko abitwara bafise gushika mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka uza kugira abazobe bamaze gutanga ibirego byabo abacamanza bazokorerako. Tugaruke muri Afrika, komisiyo ijejwe gutunganya amatora muri Liberia ejo ku munsi wa mbere yaranse guha agaciro ibirego byashyikirijwe n'abakandida babiri baje ku myanya ya kabiri n'uwa gatatu mu gice cya mbere cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Imigambwe ibiri w'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai yatahukanye ikibanza cya kabiri hamwe n'uwa Charles Bromskine yatahukanye ikibanza cya gatatu mu matora yo ku itariki cumi y'ukwezi kw'icumi yatangaje ko izokunguruza urubanza. Igice cya kabiri cy'amatora cyari giteganijwe ku itariki y'indwi ukwezi kwa cumi na kumwe cyaciye gihagarikwa na Sentare Ntayinyuzwa kugira komisiyo y'amatora ibanze yihweze ibirego byashyikirijwe kw'ayo matora yoba yabayemwo ubusuma. Ku matora kandi Sentare Ntahinyuzwa y'igihugu cya Kenya yaremeje intsinzi ya Perezida Uhuru Kenyatta mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Perezida Kenyatta yatsinze murambabarira n'ibice 98% by'amajwi. Abitavye amatora bari munsi y'ibice 39% ku bantu 19,600,000 bari biyandikishije muri ayo matora. Ibyo byatangajwe n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora Raila Odinga ayoboye urunani rw'abatavuga rumwe na leta yanse guhiganwa mu matora yasubiwemwo yo mu kwezi kw'icumi. Aho yasabye abamushikiye kwihoza ayo matora yavuze ko yarimwo inkinamico.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com maze naho muhakurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Muri Zimbabwe, inteko ishinga amategeko igomba guterana uyu munsi kugira ngo itangire kwiga uko yirukana President Robert Mugabe ku buyobozi bw'igihugu. Gusa rero si ibintu byikora gutya umunsi umwe, bishobora gutinda gukuraho umukuru w'igihugu cya Zimbabwe. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana yadusemuriye ibisobanuro by'iyi nkuru ya Anita Powell w'Ijwi rya Amerika i Johannesburg muri Afrika y'Epfo, afatanije na Sebastian Mofu w'iharare muri Zimbabwe.
Ubwo igisirikare cyashyiraga ibitwaro biremereye mu murwa mukuru kikanafungisha Mugabe ijisho, byagaragariraga buri wese ko bifuza gushyira iherezo ku kwinubira uyu muperezida umaze igihe kinini ku butegetsi. Ariko nyuma y'iminsi ijya kugera ku cyumweru Mugabe yaranze kurekura ubutegetsi, ndetse inteko ishinga amategeko ikabivuga ko ishobora kumweguza, birashoboka ko ari inzira ndende kandi iruhanije kubera uwo bahanganye nawe, Perezida Mugabe ubwe. Bwana Lovemore Maduku yigisha amategeko muri kaminuza ya Zimbabwe avuga ko kumweguza bigoye cyane kuko bigomba kurenga kuba 2/3 by'abadepite batora bemeza ko uyu muperezida utagikunzwe yagenda.
When we say an impeachment in the Zimbabwean context, it actually means a trial. You are accusing the president.
Kuvuga kweguza umukuru w'igihugu muri Zimbabwe bisa mu by'ukuri nk'ikigeragezo. Hari ikintu runaka mushinja umukuru w'igihugu kandi mushaka ko akiryozwa. Musanze icyo mwamushinjaga kimuhama, mwahita mumwirukana ku mwanya wa perezida. Ntabwo ibyo wabikora mu munsi umwe cyangwa mu minota mike uko byagenda kose. Bitwara amezi menshi kugira ngo kweguza umukuru w'igihugu bigerweho. Itegeko nshinga rya Zimbabwe riteganya uburyo bune bwo kweguza umukuru w'igihugu. Ubwo ni ukuba yaritwaye nabi bikabije, kunanirwa kubahiriza no kurinda itegeko nshinga, kurenga nkana ku biteganywa n'itegeko nshinga, cyangwa kunanirwa kubahiriza inshingano za perezida kubwa intege nke z'umubiri cyangwa z'intekerezo. Icyakora Maduku wasanga umunyamategeko akwiye kubibonamo amahirwe menshi. Avuga ko uretse kuba Perezida Mugabe yarashinjwe guhonyanga uburenganzira bwa muntu no kwima rubanda ibyo rwemerewe mu myaka 37 y'ubutegetsi bwe, abanyapolitike bafite ibindi byinshi bakwiye gushingiraho. Urugero atanga ni nko kubishyakaza n'UPF riri ku butegetsi ritapfa kwemera gusobanura ibyatumye rikomera biri mu bwicanyi bwo mu myaka y'1980 bwiswe gakura hundi, aho igisirikare kisha abanyepolitike n'abo mu moko amwe n'amwe atarashyigikiza n'UPF.
If they get him on that, then they are exposing him to that issue about, you know, crimes against him.
Baramutse babikoze bakabimurega, baba babimushyize ku mutwe byose. Mbese baba bamugeretseho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibindi, kandi sintekereza ko za UPF ku imeze ubu yakwifuriza Perezida Mugabe iherezo nk'iryo, kuko nabo ubwabo bungukiye cyane mu butegetsi bwe. Icyakora ku rundi ruhande asanga guhiba agaciro by'abagonganisha n'ibyifuzo by'Abanyazimbabwe. Mu mpera z'icyumweru gishize ibihumbi by'abatuye mu murwa mukuru Harare bigabije imihanda basaba ko Perezida Mugabe yahita ava ku butegetsi. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo Chris Mutsvango kuri ihuriro ry'abarwanya urugamba rwo kubohora igihugu yavuze ko imyigaragambyo izakomeza kugeza abaturage ba Zimbabwe babonye umugongo wa Mugabe ava ku buyobozi. Gusa Maduku wigisha ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Zimbabwe wasanga igisirikare cyarasuzuguye ubumenyi n'ubunararibonye Mugabe afite mu by'amategeko.
Even as we move from stage to stage, yeah, so many things that they are not aware of in terms of the law.
Nubwo twava ku cyiciro kimwe tujya ku kindi, hari byinshi cyane batazi mu buryo bw'amategeko. Ndahamya neza ko ariyo mpamvu bamunaniwe ku meza y'ibiganiro, kuko mu buryo bw'amategeko Mugabe rwose ari mu ruhande rufite ingufu. Maduku avuga ko uburyo bwo kweguza umukuru w'igihugu bumuha uburenganzira bwo kwisobanura ku byaregwa. Mugabe ntiyigeze na rimwe arangwa no gutinya urugamba, kandi nk'umuyobozi rukumbi Zimbabwe yigenga yagize urundi rwo rugamba yamaze ibinyacumi by'imyaka yitoza.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Amakuru yo mu biyaga bigari turayahera mu Burundi. Abana barenga ibihumbi 200 bataye ishuri muri uyu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2016 ibihumbi 2017 wonyine gusa. Byatangajwe ejo ku wa mbere ku munsi w'agateka k'umwana ku isi yose n'ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB. Eloge Wilika Neza araduha ibindi bisobanuro.
Intazi z'imbere y'izindi aho abana bahe amashuri kurusha ahandi ni Bubanza, Kayanza, Kirundo, Ngozi, Muyinga, Karuzi, Gitega, Cibitoke, Makamba na Rumonge. Intara ya Bubanza niza ku isonga, muri zo ikaba ifite abana bahevye ishure bangana n'ibihumbi 204 999 hagaheza Rumonge ifite ibihumbi 1053. Urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB ruvuga kwibitigiri ari umurengera. Jacques Nshimirimana umukuru wa FENADEB:
tuvuga ko bitaye amakenga tugereranije n'ivyo mu mwaka uheze, kuko navyo twari twabishize ahabona aho igitigiri c'abana bari bahevye amashure mu mwaka uheze, no uvuga umwaka w'ibihumbi 2015 ushira ibihumbi 2016 cagera kubana ibihumbi 115, ariko uyu mwaka ico gitigiri kikaba caraduze kigera kubana ibihumbi 218 bahevye amashure. Nico gituma tuvuga yuko ivyo bitigiri biteye ubwoba, ari naco gituma dusaba umuntu wese afise icajejwe duhereye kuri Leta y'u Burundi gushiramo ingufu zose zishoboka kugira ngo abana b'Abarundi bashobore kuguma ku ishuri.
Nshimirimana yatubwira bimwe mu bituma nyamukuru vyakuye abo bana mu ishure.
Imvo nyamukuru zatumye ibitigiri biduga, ubwa mbere ho hariho ubukene buza ku mwanya wa mbere hafi bice birenga 68% vy'abana bahevye, biboneka yuko bahevye kubera ubukene. Umuntu aravye amaraporo atangwa n'abajejwe indero mu ntara, hanyuma hariho abana baheba kubera injyane ziba ziri mu miryango, ibibazo biba biri mu miryango. Hakabaho n'ikindi gice kinini c'abana bahevye kubera gutwara inda ku mashuri. Aba bana bagera ku 1690 ivyo vyukuja kudandaza hataragera, harimo kuja kubaka hataragera, abana bashobora guheba n'amashuri kubera ko babahaye abigisha babona yuko batabishoboye. Ivyo nibimo biri mu makoza intrascolaire mu maraporo atangwa, rero ivyo ntibabishimikira ko cyane, ariko nivyo birimo mu bituma abana bashobora kudendebukirwa.
Umukuru wa FENADEB yemeza ko leta, amashirahamwe n'abavyeyi bagize urunani bitagoye kugabanya umurindi w'abana baheba amashuri mu Burundi.
Nk'intara ya Ruyigi mu mwaka w'ishure wahera yaze ubwa mbere ifise ibitigiri vy'abana barenga 2023, uyu munsi niyo ntara iza ubwa nyuma, kuko mu mwaka uheze abana bahevye amashuri bagera ku 594. Murumva kuva ku 2023 ukaja ku 594 ni vyerekana yuko abajejwe intwaro, abajejwe indero bitanze bikomeye kugira ngo ivyo bitigiri bigabanuke. Hanyuma ikindi nico dusaba abavyeyi, kuko umwana imbere yuko aba umwana w'igihugu ni umwana w'umuvyeyi. Abavyeyi bafise uruhara rukomeye cyane muri iki gikorwa cyo guhimiriza abana kuguma ku ishuri. Biguma canke vyoroha nibinanate nibigore, barabonye abavyeyi binanase bigoye bagatubika umukanda bakagumiza abana babo ku ishuri, uyu munsi ko bashobora kutuburura. Nabo bari mu bihe bigoye, tubasaba kwigumya bakihangana bakaba muri ivyo bihe bigoye mugabo umwana akaguma ku ishuri.
Umuvugizi w'ubushikanganje bw'indero Juma Edouard yabwijwe ijwi ry'Amerika kuri telefone kwikicegeranyo ubushikanganje abugira butarakibona. Umunsi mpuzamakungu wari wa gateka k'umwana wemejwe na ONU kuwa 20 ukwezi kwa 11 mu 1989. Uburundi bwawemeje umwaka inyuma yaho. Eroje Urika neza Bujumbura ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda urubyiruko rwo mu cyaro ruvuga ko kubona agakingirizo ari ikibazo muri iki gihe hirya no hino hose mu gihugu. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Leta y'u Rwanda ivuga ko buri mwaka igura udukingirizo duhagije. Kugeza ubu abatuye mu cyaro bemeza ko kugera ku gakingirizo bibasaba gukora urugendo rutari ruto. Urubyiruko rwaganiye n'ijwi ry'Amerika bamwe bavuka mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba.
Iwacu ni mu karere ka Gakenke, oya ntabwo wapfa kukabona. Ni hamwe na hamwe, hari naho ugenda nk'ibirometero 7 utaranakageraho kuko ntabwo gapfa kuhita kaboneka.
Ubu kuko kwakubura se ntihari abantu badashaka kwihangana bashobora kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye?
Izo nazo ni imbogamizi bituma bamwe dashobora kwihangana akavuga ati ningenda nkajya kurenda sanga umukunzi wanjye yisubiye hanyuma agahitamo kwishora agakoreraho nyine.
Mugi Rubavu kwebwe hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga udukingirizo, uretse ko nyine mu cyaro bitari byahagera neza. Ku bantu badashoboye kwihangana bitunguye ushaka gusanga havutsemo ikibazo, ugasanga kubera ko adashoboye kugahita babona kabona ako kanya ugasanga akoreye aho.
Uru rubyiruko rusaba abashinzwe gukwirakwiza udukingirizo zuko abafasha kutubegereza kandi bakadutangira ubuntu ko kugeza ubu iyo badusanze mu nzu z'ubucuruzi agakingirizo kamwe kagura amafaranga 50 ibintu bigora benshi kubona aya mafaranga.
Twasaba ko badushyira ahantu hose hashoboka umuntu ugakeneye akakabona byihuse.
Icyo nakifuza ni uko badushyira hafi hashoboka kuri buri dusantere ndetse no mu byaro ho hasi bakadukwirakwizamo bagashyira amahano tugomba gutangirwa ndetse bakadushyira no ku buntu kuko kutugura abenshi birabagora. Turagurwa kagura kamwe 50. Hari uba adafite amafaranga nk'abiyumvikaniye, wenda ari urukundo ruri hagati yabo gusa ugasanga amafaranga arabuze nabo ugasanga babikoreye aho ngaho.
Kuyo ugashaka kukanya ni mu maduka kwa kagura igiceri cya 50. Ngo byaba ngombwa waba utafite n'amafaranga ukabura uko bigenze ugakorera.
Usibye abatuye mu cyaro bagaragaza ikibazo cyo kubona udukingirizo mu buryo bubagoye, iki kibazo usanga bo mu mujyi bo batagifite. Ku bufatanye n'ikigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC ndetse n'imiryango itera inkunga mu guhangana n'ikibazo cya sida hirya no hino mu mujyi wa Kigali hashinzwe utuzu dutanga udukingirizo ku buntu. Utu tuzu twitabirwa n'abakiri bato cyane ariko nabo binubira ko batabaha umubare ukwiriye. Uyu ni umwe mu batanga utwo dukingirizo ku muhanda.
Umuntu yaje hano tumuhereza udukingirizo tune kamwe kamwe, urabona ko kameze gutya. Urumva uyu muntu agenewe akangaka. Hariho rero uza akumva yuko akeneye nk'utu tubiri, urumva yuko ari 8. Ariko bitewe n'ukuntu kiri bimeze nk'uko ujya kwa muganga bakakugenera kire, natwe niyi niyo tugomba gutanga nayo. Hariho uza muri gahunda yo kuvuga ngo arashaka kuboneza urubyaro, hariho n'uza avuga ati wenda twebwe muri karitsiye yacu ntabwo duhari nk'uko wenda hano duhari. Hariho urenza akavuga ati n'ubundi gihe ntabyo bimari, ugasanga aranazi kujugunya ati akira ndagenda mfuko napfuye.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyemeza ko Leta y'u Rwanda igura udukingirizo duhagije buri mwaka, ariko koko hakiri ikibazo mu kutugeza hirya no hino mu gihugu ku bantu bose badukeneye. Bwana Nzabonimpa Aniseti ni umukozi wa RBC.
Nkaba nakwemeza ko hari hamwe na hamwe ushobora gusanga udukingirizo tutari kubera navuga ikibazo cyo kutuhageza. Kuko burya udukingirizo kudutwara biragoye kuko dufata umwanya munini iyo tujyanije n'indi miti ikoreshwa kwa muganga, kuko dukingiriza igikarito gifata umwanya nuko dukoze dufata umwanya munini kurusha indi miti. Agakingirizo kamwe urebye uko kaba kangana siko ikinini wenda cya pasitamo rukingana. Ariko iki kibazo kirazwi, turikwira dukorana n'imiryango yitegamiye kuri Leta n'amashyirahamwe n'amakoperative akorera hirya no hino mu turere, ku mirenge no ku midugudu, kugira ngo abantu bakeneye udukingirizo babe bashobora kutubona.
Mu Rwanda ikoreshwa ry'agakingirizo rimaze gufata intambwe, ari nayo mpamvu aho tutaboneka usanga abantu benshi batubaririza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ko abantu 3% aribo bakoresha agakingirizo mu kuboneza urubyaro, ndetse utwinshi dukoreshwa n'abakiri bato mu kwirinda indwara zifata mu mibonano mpuzabitsina na sidirimo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ko agakingirizo k'abagabo aribo gakoreshwa cyane, ku buryo buri mwaka hakoreshwa udukingirizo turenga 10,000,000. kugeza ubu bifuza udukingirizo batubona ahantu hatatu ku mavuriro yose yo mu gihugu, ku bigo by'urubyiruko biri hirya no hino mu Rwanda, ndetse ubu imishinga ifasha leta mu kurwanya indwara ya sida igerageza kugeza udukingirizo hirya no hino mu mabutike, mu mashyirahamwe anyuranye, ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi hacururizwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwumvise ejo ubujurire bw'abayoboke babiri bishyaka FDU Inkingi Ntirutwa Théophile urikuriye mu mujyi wa Kigali na Abayisenga Venon wo mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu, baraburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagirubusa yari ku rukiko araduha inkuru.
Abarwanashyaka ba FDU Inkingi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bombi bari mu mpuzankano z'iroza, baburanye ubujurire bwabo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo batunganiwe mu mategeko. Ababuranyi bombi batangiranye impaka zishingiye ku nzitizi zazamuwe n'abaregwa. Ku isonga bwana Venant Abayisenga na bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye ishyaka FDU Inkingi mu mujyi wa Kigali basabye urukiko gusuzuma inzitizi yuko rwatinze kubaburanisha ku bujurire bwabo. Baravuga ko kwezi gushize barajuriye icyemezo kibafunga by'agateganyo bagasanga bwabyo bihabanye n'amategeko, kandi bemeza ko bajuriye ku gihe. Umucamanza mu rukiko rukuru yababwiye ko inzitizi zaba zazisuzumira hamwe n'impamvu z'ubujurire bwabo, ariko abaregwa ntibabyumve. Bavuga ko basanga kudahera ku nzitizi zaba byaba ari ukubarenganya no kwirengagiza nk'amategeko. Bwana Ntirutwa yabwiye umucamanza ko basanga icyo bajuriye cyarataye agaciro. Yabajije umucamanza ati none se urukiko rusanze tutari dukwiye gufungwa rufite ububasha bwo gusubiza inyuma iminsi? Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba kuburanisha ubujurire byaratinze bishingiye ku zindi manza nyinshi urukiko rwakira, bityo ko rutagamije kurenganya abaregwa. Asobanura impamvu yajurira ibyemezo by'umucamanza wa mbere bwana Bayisenga, yavuze ko yarenganijwe mu buryo bwose atanze ibimenyetso ko yafunzwe binyuranije n'amategeko umucamanza arabyirengagiza. Yavuze ko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka yashimutiwe Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda saa 10 z'umugoroba n'abantu bambaye gisivile bafite imbunda zo mu bwoko bwa masotera, bamupfuka ibintu mu maso bahita bamwerekeza ahazwi nko kwa Gacinyi Gikondo mu mujyi wa Kigali. Aha ngo yahamaze ibyumweru bitatu atemerewe umunyamategeko kandi n'umuryango utazi aho aherereye. Iyo byose umucamanza ngo yarabyirengagije. Yavuze ko umucamanza wa mbere afata umwanzuro yemeje kuregwa ari umurwanashyaka wa FDU Inkingi, kandi ko ntaho amategeko agaragaza ko kuba mu ishyaka runaka bihanirwa. Ibiganiro ashinjwa ko byumvirijwe kuri telefone ze zafatiriwe ntabyemera, akavuga ko batigeze banabimwumvisha. Nicyo kimwe na mugenzi we Théophile Ntirutwa kuri FDU Inkingi mu mujyi wa Kigali yabwiye urukiko ko yafashwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 ari kumwe n'undi muntu wabambika ibintu mu maso babafungira ahantu hatazwi inyuma mugenzi we ngo azakurekurwa. Aravuga ko yamaze iminsi 17 bitazwi aho aherereye, kandi ko umuryango we wandikiye polisi umushakisha. Aravuga ko ubushinjacyaha bumurega ko yashishikarije bwana Norbert ufite amahoro na Papias Ndayishimiye kujya mu mitwe y'iterabwoba bahagurukiye Kigali, kandi ngo atari byo. Yagize ati muri iyi nzira y'umusaraba tumazemo iminsi bigeze no gufungirwa irutsiro. Ati ubushinjacyaha burabeshya ko barabarwanashyaka mu mujyi wa Kigali kugira ngo bunshore mu manza. Ntirutwabwiye urukiko ko ubushinjacyaha buvuga ko telefone ze zumvirijwe kuva mu kwezi kwa gatandatu, ariko butagaragaza ibiganiro bigize icyaha yavugiragaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko abaregwa batigeze bafungwa bihabanye n'amategeko, maze bwemeza ko inyandiko umuryango wa Ntirutwa wandikiye CID umushakisha itavuga ko yarafunzwe binyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa badafungiwe kuba ari abarwanashyaka ba FDU Inkingi, ahubwo ko bazira ibyaha ubarega. Buravuga ko ishyaka FDU ryihuje n'umutwe w'iterabwoba wa FDU rero ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwavuze ko ubuhamya bwa ufite amahoro na Ndayishimiye bugaragaza ko abayobozi ba FDU babashakiraga inyandiko z'inzira n'amafaranga y'ingendo ngo bajye mu mutwe w'iterabwoba muri Kongo. Aba bafatwa nk'abatanga buhamya mu itsinda ryabanje ririmo bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere wa FDU, barangije kuvuga ko igipolisi cyabakoreye yicarubozo ngo bemere ibyaha bitariho mucyo bisi tekinika ry'ubutegetsi. Ubushinjacyaha ntibwagaragarije urukiko uruhare rwa buri muntu ku giti cy'uretse gushingira ku mvugo z'abatanga buhamya bemeza ko bashishikarizwaga n'ubuyobozi bwa FDU kujya mu mitwe irwanya ubutegetsi. Umucamanza avuga ko bishoboka kuba byarabayeho koko ko Abayisenga na mugenzi we bashimuswe bafungwa binyuranije n'amategeko, agasaba ko bagaragaza ibimenyetso. Abayisenga yavuze ko ubushinjacyaha bubogamira ku ruhande rumwe, nyamara ngo bwagombye gukora iperereza ku byabubwira. Yasubiyemo ko yafashwe ku manywa y'ihangu abaturage babibona kuri resitora yo ku Nyundo. Yavuze ko witwa Jean Damascene Bugeni umunsi yita igikoresho cya FPR ari wamufatishije, ngo yatangiye amwihamagaza kuri telefone amubaza aho aherereye no ku bandi barwanashyaka ba FDU Inkingi bari bafunzwe. Ati nyuma y'iminota 5 nkimara kumubwira aho narindi nabonye ivatiri ngezeho bahita abanyambika amapingu abantu batungurwa nibibaye. Yavuze kuretse inyambaro n'amatelefone yasizaho kwa gacinya naho ubundi ngo uburyo yarafunzwemo ntibwashoboraga gutuma agira ibindi bimenyetso bimushinjura. Yikomye ubushinjacyaha kubeshya inkiko iyo bigeze mu manza za politiki maze umucamanza amusaba kuguma ku rubanza rwe gusa no kudasebya urwego muri rusange. Abayisenga abwiye umucamanza ko mwibazwa rye mu bugenzacyaha yasabye umunyamategeko agasubizwa yunganiwe. Aravuga ko yabazwaga n'abambaye igisivile bafite n'imbunda no za masotera ndetse n'umupolisi umwe. Yavuze ko we yashatse kwinangira gusubiza umwe mu bambaye isivile yakuyemo imbunda arayimutunga agira ati nshobora kukurasa nkagusangisha y'abandi bakubanjirije. Ubushinjacyaha bwasoje busaba ko urukiko rukuru rwashimangira icyemezo cy'umucamanza wa mbere maze bagakomeza gufungwa by'agateganyo kuko bukibakoraho iperereza buranga ko batoroka ubutabera. Ni mu gihe abaregwaho basaba urukiko gusuzuma n'ubushishozi ubujurire bwabo rukazategeka ko barekurwa by'agateganyo nta mananiza. Aba barwanashyaka babiri ba FDA inkingi bariyongera kuri indi tsinda ry'abandi barwanashyaka barindwi bafunzwe. Uretse kuba barafashwe mu bihe bitandukanye bose bararegwa ibyaha bimwe byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda n'ibyaha bita ibinyoma byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha no gusenya Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku itariki ya 24 z'uku kwezi nibwo umucamanza azatangaza icyemezo ku kurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganyo baregwa. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Inshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ku bigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihe intambara yari imaze imyaka 2 n'igice muri Siriya, leta y'icyo gihugu yaragize ibitero ku banyagihugu bayo ikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ku itariki 21 z'ukwezi k'8 mu mwaka w'2013, rokete zifise imyuka y'ubumara ya sarin zararashwe mu gice cya Guta cyari mu minwe y'abagwanya ubutegetsi ku mwa mukuru wa Siriya Damas. Ivyerekeye igitigiri cy'abahasize ubuzima ntigitomoye. Ibitigiri bitangwa biri hagati y'abantu bari munsi ya 300 n'abarenga 170. Yamari gitomoye nuko ubwo bwicanyi bwakozwe ku itegeko rya perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Hari ibimenyetso ko leta ya Siriya yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu bayo imbere y'igitero cagizwe mu gice cya Guta ku mugwa mukuru wa Damas hamwe n'inyuma y'ukwezi k'8 umwaka w'2013. Mu ntumbero yo gukurikirana abakoze ivyo bitero mu kwezi k'8 mu mwaka w'2015, urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwarafashe ingingo 22-35 rwashyizeho uburyo bwo gukurikirana abagize ibyo bitero. Ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi, ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi, urwego mpuzamakungu rwashyizweho rwamenyesheje ko rwemera ko atankeka leta y'igihugu cya Siriya yakoze igitero cyakoresheje ibigwanisho by'imyuka y'ubumara ahitwa Khan Shaykhun ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2017. Ivyo biciye kubiri ku buryo bugaragara n'amategeko mpuzamakungu harimo amasezerano aziririza ikoreshwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara. Urwego rwashyizweho n'ishyirahamwe ONU rwasanze kandi leta ya Kiislamu yaragize igitero gikoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara mu gisagara cya Umhush iminsi 2 ikurikirana mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2016. Mu ijambo bashikirije hamwe ku itariki 8 z'ukwezi kw'11, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza Boris Johnson, uw'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian hamwe n'uw'Ubudagi Sigmar Gabriel bariyamirije ivyo bitero. Basavye ko leta ya Siriya ihagarika idatevye gukoresha ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara kandi ko Perezida Assad atangaza ibigwanisho vyose vyicisha imyuka y'ubumara afise. Inyishu ikomeye y'amakungu irakenewe muri iki gihe kugira abakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara babibazwe, nuko abasinzikajwe n'ivyo bitero baronswa ubutungane no kugira ibitero ngivyo ntibisubire kuba muri kazoza. Urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi n'ibihugu byose bigize urwo rwego bitegerezwa gutuma hataba ikwiragira ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara.
Ibi byari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero nshuti zacu mwese uko mungana, mugira umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.